Mwami wacu ashimwe kubwa mahigwe twonge kuronka yo gusura kuba hano kandi kugira ngo tumuhimbaze twishikanire imana twongere tuyisabe kugira ngo iduhezagire nkuko yahezagiye abo iyo nyene yahamagaye ikabagirira ubuntu abo yahaye amasezerano kandi ikabana nabo mu buzima bwabo bwose ikabazigama kandi igashitsa ijambo ryayo yari yarabahaye. Imana izigama ijambo ryayo ntibikorera mu kirere ariko ibikorera aho abantu baryakirana ukwizera, aho abantu biteguye kwishyira mu maboko yayo kugira ngo ishobore kurishitsa ku isi. Nta nkeka natwe twaratahuye, ahanini twaratahuye kino gihe turimo, twaratahuye ivyo Imana yitayeho muri kino gihe, kandi twarashimangiye yuko tutariko tubaho mu kindi gihe mu bindi bihe, ariko ko turi mu gihe kidasanzwe, igihe gikomeye cyane kurusha ibindi byose byabayeho, igihe kirimo ibintu by'ibihushane byinshi kandi kirimo ibintu byinshi bitigeze bibaho. Ni igihe aho abantu bibagora cyane kurusha ibindi bihe byabayeho, birabagora gushobora kubona inzira y'Imana no gushobora kumenya ukuri uko ariko. Abantu bose bibaza yuko bazi ukuri, abantu bose bibaza yuko bakorera Imana kandi ko bayikurikira. Hari amajwi menshi asemerera hagati y'ibyo bintu byose, Imana irafise abantu bayo kandi abayo bumva ijwi ryayo, kandi ijwi ryayo ni ijambo ryayo, atari insobanuro zanje cyangwa insobanuro wewe uha ijambo, ariko ijambo ryayo, iryo twabwiwe mu mvugo itomoye kandi kukaba ari ukuri. Ibyabaye ejo byarankozeko kandi n'ubu bikindimwo. Kuba mu bantu b'Imana n'ikintu cyiza, ariko ivyo hari ikintu kijana navyo Imana dusaba. Umwami hari ibintu adusaba kandi ashaka yuko tumwizera kandi tukamugirira icizere kandi tukamwumvira. Umugisha uva ku Mana uba kubumvira, nkuko Pawulo avyandika mu Baroma 16 umurongo wa 16 ngo kugira ngo abanyamahanga bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Abaroma 16:16, atari ukwizera gusa ahubwo kumvira babiheshwe n'ukwizera. Umuntu agira umuntu yumvira. Muri icyo gihe rero umuntu abwirizwa kumvira Imana. Kumvira Imana ni ukumvira ijambo ryayo. Abana banjye nibanyumvira, banyumviye, baca bakora ivyo ndababwiye. Ni nako bimeze no ku Mana hamwe natwe. Ndukoze ivyo itubwiye, muri ico gihe tuba tuyumviye. Aravuga ngo mube abana b'Imana bayumvira, ntimwishanye n'abiki gihe, ntimugende nk'uko abisi bagenda. Imana rikeneye kutwigisha, kudutoza indero, kugira ngo dushobore kuba abantu bumvira, kugira ngo umugisha wayo ube kuri uko kumvira. Twarumvise kandi ibintu byiza cyane, kandi ntegerezwa kubona ibintu nk'uko Dawidi nawe yabibona, ko yaciye mu bintu bikomeye cyane rwose bitandukanye mu buzima bwiwe, ariko yamye ahagarara imbere y'Imana, yaba yidonga, yaba yanezerewe, yaba ariko aridodomba cyangwa anezerewe, yaba arira cyangwa ariko aridoga, yaba anezerewe, yaba himbawe, yamye aza imbere y'inyonga z'Imana. Usomye Zaburi urabona yuko ari igikombe kirimo ibintu byose umuntu acamwe mu buzima, nk'uko twese tumaze kubicamwo. Yamye aza imbere y'Imana azi neza yuko aje ahera h'Imana, ko hanyuma akaba zina ry'Uhoraho, ko Uhoraho aza kumwishura. Twaravyumvise mu butumwa bumwe umwami yarasezeranye ko azotwishura, ariko ntiyavuze igihe azotwishurira. Hari igihe bidushikira tukishingira ibihe, tugashingira ibihe Imana, maze tukavuga ngo mwami, igihe iki n'iki n'iki wategerezwa kunyishura. Bitabaye rero sinzi ingene bica bigenda. Emwe, Imana yitaho buhoro igihe cyacu, ibihe byacu ntibirajishinga, ariko naho biri uko iratwitaho cyane. Tubwirizwa kumenya ko tudashobora kubwira Imana igihe ibwirizwa kugira icikoze, ariko tubwirizwa kwizera yuko izobikora kuko yabisezeranye. Gutyo rero duca twikuramwo umubabaro wose twitera twebwe ubwacu, n'ingorane nyinshi tugerageza kwitera. Buri ingorane dufise nizo twebwe nyine twishiriye mu nteguro zacu, nta kirenze ico nitwe twavishiriyeho. Imana ntirigere duhemukira na rimwe, nta na rimwe igere duhemukira, ariko twebwe nitwe dukora ku buryo ivyo bintu bibaho. Ariko ivyo bintu vyose nitwebwe twavyishiriyeho. Ivyo bica mu bushakashatsi buri mu gihe cacu, biciye mu mashini nyabwonko. Ivyo rero bigaca bitugaruka ko ahandiko ndavuga mu buryo bubabaje, bigaca bigaruka kubizera, bigaca bigaruka kuri wowe na jewe, bikatugaruka ko reka tugaruke mu bihe vya kera, aho abantu bizigira Uhoraho ataco bisigarije. Ico gihe ntibishingira ibihe, ariko bari bafise ukwizera Imana, kandi bari bazi yuko izokora neza ibintu byose. Twarasomye hano haranditswe ngo hahigwa baba mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Zaburi 84:4. Haca ha munyuma y'iri jambo duca tubona ijambo ngo sela. Igihe cyose mubonye rino jambo ryanditswe, habwiza kuba akaruhuko. Abantu babwiriza guca baruhuka, bakaririmbura ko bakarimbura kuri kino kintu giheje kuvugwa. Eka nashaka kuvuga yuko natwe ubwaje twabwirizwa guhagarara hano. Zaburi 84:4. Dusomye mu isezerano rishasha mu Baheburayo, ndibaza yuko ari gice cya 3:6, haravuga ngo turi urugo rwayo, turaho mu rugo rwayo. Imana irafise urugo rwayo hano ku isi, irafise inzu. Kandi nk'uko byanditswe muri Timoteyo 1:15, haravuga ngo kugira ngo ngitevye umenye uko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima vyongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri. Murazi yuko Dawidi yari afise icifuzo gikomeye cyane mu mutima wiwe cyo kubakira ingoro Imana. Murazi gituma cyangwa intumbero ashaka kubikoramo? Ninde muri mwebwe azi igituma Dawidi yari afise icyo cifuzo mu mutima wiwe, icifuzo gikomeye cyane cyo kubakira ingoro Imana? Ninde azi igituma? Ninde azi cyabitumye, icyatumye ashaka kubikora? Yarabivuze arongera arabisigura wenyine ubwiwe, ngo kugira ngo ahe isanduku y'isezerano aho ishobora kuruhukira, aho ishobora kuguma, kugira ngo ntigume itwawe ija iva hijyanwa hariya ariko igire ahantu yama iri. Acaravuga ati hazoba niho hazoba hari n'indava y'ibirenge byawe. Ahaba hari isanduku y'isezerano niho n'Imana yabiri. Haba muri Edomu canke sinzi uko abantu babita, canke aho isanduku yaba yajanwe hose, haba mu Bayebusi canke abari bo bose, aho yabiri hose baribonera Imana ko ariho nayiri. None isanduku y'isezerano yabiri mwiki? Yabirimwo ijambo ry'Uhoraho. Turashobora kuvuga uno munsi ko cyari icete cyapfuye, kuko zijya bintu byari byanditswe ku bisate by'amabuye, byari byanditswe no ku nsatu z'impene, ibyo bita imizingo. Twegeye imbere gato tubwirizwa kuvuga yuko naho ijambo ry'Imana ryari ryanditswe kandi rigasa naho ari icete cyapfuye, ntiryaretse kuba rizima kandi ngo rirehe kugira agaciro imbere y'Imana. Kandi nk'uko Pawulo abyandika mu Baheburayo igice cya kane umurongo wa 12, ngo rifise ubugi bukarishe nk'inkota. Imana ifatanye n'ijambo ryayo, ahari ijambo ryayo niho nayo iri, niho iba iri. Turageze ahantu aho twabwirizwa kuba turi urusengero rw'Imana. Icyanditswe kiravuga ngo urusengero rw'Imana n'urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Abiko ni bamari igice cya 3:17. None urusengero rwakora iki? Twarabivuze, twamaze kubivuga kwari kugira ngo habe ariho Uhoraho aba, kugira ngo hazanwe isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano imaze gushyirwa mu kibanza cyayo, Salomo yaciye asohoka aduza ibiganza aho yari ahagaze, hanyuma arafukama maze yambaza Imana yo mu ijuru, maze ubwiza bw'Imana bwuzura iyo nzu. None ubwiza bw'Imana buzokuzura ryari wewe na jewe, kandi buzozana ryari ishengero ryo mu isezerano rishasha, kugira ngo uribe ikintu kiyishimisha kandi kiheshe icyubahiro ryari? Ivyo bizoba igihe ijambo ry'Imana rizoba ryashizwe mu mutima wawe no mu wanje, igihe wewe na jewe tuzoba twaba isanduku y'isezerano, iryo ijambo ry'Imana rishobora kubamwo. Muri icyo gihe rero Imana izomanuka maze yemeze ijambo tuzoba dufise, tugenda tuzoba dufise muri twebwe. Nibaza yuko icyo gihe cyashitse kugira ngo dushobore gutandukanya ibiva ku bantu n'ibiva ku Mana. Twaratahuye yuko turi mu gihe kidasanzwe, ku buryo Imana iriko iratandukanya ibintu. Kandi uvugishwa n'Imana, nibaza yuko ntakekeranyije yari uwavugishwa n'Imana. Isaya yaravuze ati, none umuguruka uhuriye hehe n'urugano? Musanzwe ikintu kinaye nacanditse mu ntangura nacanditse mu cete gihana hanwa ariko nsigaranye kano gace gusa kavuga ngo ijambo rihuriye hehe n'insobanuro z'abantu twaratahuye yuko ikivange kidashobora guhagarara imbere y'Imana ko ibivyagwa iyo bije ntivyumva haraje ibivyagwa bitumva iby'Imana bitemera yuko agira ico bibwirwa bakurikira gusa ukomanana ku mitima yabo niko vyagenze kuri Ishmaeli yari umuntu w'inyeshamba naho siweri Aburahamu ariko ntiyari yavutse kw'isezerano yari umuntu w'inyeshamba yari umuntu adashoboka w'intagondwa ni nako bimeze kuri abo bose batumvira ijambo ry'isezerano ryavuye ku Mana baragenda kandi Imana nico rakuvugana nabo harahiriwe ababa mu ngoro yawe bakagushima ubudasiba icyo nico cifuzo cacu nico cifuzo cacu turashobora kubisoma tukabisubiramo ko umutima wanje wifuza cyane kuza mu marango yawe ye uhoraho icyo cifuzo muri twebwe cyo kuronka ugushirwa kuva ku Mana gitezwa kuba kinini ya cyane muri twebwe ku buryo kigiraho kivugira ku buryo tuba tutakicihanganira kubera ko Imana itacyihishura nk'uko byanditswe muri Bibiliya rero iyo nicaye ndahantu ndije nyene nicaye ku kantu kameze nk'ikontwari ahasi ndiko mvuga ahantu banywera inzoga oya ndiko mvuga ahantu hamanitse amatara menshi ari amatara menshi nkunda kwicara aho rero hariho Bibiliya yanje imaze imyaka 300 ibi ihari iyo rero ndayisoma ndiko murikwa nayo matara akenshi ndayisoma gushika mu ijoro cyane nkavuga nti mwami mana yanjye ibyavuzwe ngaha byose n'ukuri kandi uracyari ya mana nyene waratanze igishinga ntaye kizima ku isi kandi cyasigaye ku isi n'ubu hari abantu ushobora gukoresha kugira ngo ukore bijya bintu nyene wari warakoze kera ntayibwira nti birakorohera mana gushobora gukora ibyo wakoze kiriya gihe ntibirakorohera wewe nashaka gusoma amajambo makeya kumbure ko mwendata ahusu azakubwira icyo avuze uno munsi turashimira Imana cyane kubona dushoboye gukoranira hamwe kubona dushobora gufashanya mu kwizera turi imbere y'inyonga z'Imana buri gikorane buri jambo ryose dusoma lirafise ikintu cyo kudufasha naho Imana akenshi bisaba yuko imanura inyundo yayo kugira ngo imenagure ibintu bimwe bimwe ariko iyo nyundo ntiza ngo itwice siyo kutwica wewe na jewe ahubwo icyo ikora icyo wewe na jewe twabwirizwa kureka bigakoroka ibyo twabwirizwa guheba nibyo inyundo y'Imana iba yaje igakubitako ariko niza gukubita wewe na jewe Imana ninezererwa no kutubabaza Imana ikeneye ko tunezerwa ivyo Paulo yaravyandikiye Teofilo mu cete kigufiya cyane ariko ibintu bitubera intamba imbere y'Imana kuri wowe na jewe ku buzima bwawe mu kwizera n'ubuzima bwanje ikintu kitubera intamba mu gukura mu buryo bw'impwemu wewe na jewe ivyo nivyo inyundo y'Imana iza igahondagura, ivyo nivyo tuzanira inkota canke imbugita yo mu gikoni kugira ngo tubikatagure. Rero twarigishijwe cyane muri kino gihe kurusha ibindi bihe. Naho nzi neza yuko abantu bose bizeye kuva kera ko bazokomeza gushika ku iherezo, igihe bizera cyabaye igihe gikomeye cyiza kandi gihambaye mu buzima bwabo. Nta muntu ariho yiboneye Imana by'ukuri mu buzima bwiwe azogira igihe mu buzima bwiwe kimurutira igihe yizera mu ntango. Kiretse hamwe Imana yudutahuza yuko iherezo kumbure ko naryo rizoba ryiza kuruta uko intango yari imeze. Ariko twebwe twese cyane cyane twebwe abariko uko tugenda dusaza tugenda tugaruka ku kuntu twari tumeze ku ntango. Imana irashobora kuzura abapfuye no munsi. Turajya kuvuga ibyabaye icyo gihe kuko twabikiyemo bishushe cyane kandi bikomeye. Twarizeye ijambo ryabaye risha kuri twebwe, ubuntu bwatugeze ko twarinjiye mu bwami bw'Imana. Nicyo gituma ibihe twaciyemo kera biracyari muri twebwe, biracyari bishasha muri twebwe. Ariko Imana ikomeza kudukorera ibikomeye, kumburizo ukomeza gukora ibikomeye biruta ibyo yakoze kiriya gihe. Kandi ndizigiye yuko tuzoba ivyabona vyavyo kandi ko tuzobibona. Kubijanye n'inyigisho, Mose yaravuze ijambo ridasanzwe mu mpera y'urugendo rwiwe hano ku isi. Haravugwa ngaha mu gusubira mu byagezwe 32 umurongo wa mbere, gusubira mu byagezwe 32 umurongo wa mbere ngo te gutwi wajuruwe nanje mvuge. Isi nayo niyumve amajambo ava mu kanwa kanje. Umurongo wa kabiri, ukwigisha kwanje kugwe nk'imvura, amajambo yanje atonde nk'ikime, abe nk'imvura yakajo gotera igwa kumumerera, kandi niyakavuvu igwa ku bwatsi. Umurongo wa gatatu, kuko ngira namamaze izina ry'Uhoraho, enda nimwa turire Imana yacu ko ifise icubahiro gikomeye. Icyo gitandara igikorwa ciwe na gahore, kandi inzira ziwe zose ziragororotse. Ni Imana yo kwizigirwa itarimwo kugabitanya, iroranya kandi yinyakuri. Iroranya kandi yinyakuri. Gushika hano rino jambo ry'igiciro ry'Imana twarabibonye muri ino minsi heze, ukuntu imvura igirira neza ahantu hagadutse. Mbega ukuntu yumva, mbega ukuntu humva hahembutse, mbega ukuntu biba ari ngombwa yuko imvura igwa. Hano rero uvugishwa n'Imana aravuga ku murongo wa kabiri ngo aravuga ati, ukwigisha kwanje kugwe nk'imvura, amajambo yanje atonde nk'ikime, abe hano umwami ariko aravuga ati, abe nk'uko imvura yakajogotera igwa kurumerera, kandi niyakavuvu igwa ku bwatsi. Inyigisho si ibintu bigwa mu kirere gutyo gusa, inyigisho iva ku Mana isigura kugubwa ko n'imvura iva ku Mana, kuba munsi y'ikime kiva kwishobora byose, kandi kime akabombegwa kagaherekeza iryo jambo kugira ngo umugera uri mu rubuto ushobore gusohoka. Ku Mana nta jambo ritagira isobanuro, nta jambo ritagira ubushobozi ribaho. Mu Mana buri jambo liruzuye, ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bwiza bushitse bwuzuye, kandi jambo rica riherekezwa na mwemu kugira ngo rishobore kuba rizima. Dufashe ibyo abavugishwa, ibyo avugishwa n'Imana n'intumwa tukaraba ubwenge buva ku mana bari bafise igihe bariko baravuga cyangwa bariko barandika ijambo n'ukuri turatangara cyane ku bantu bakoresha ubwenge ibintu bimwe bimwe umengo biragoye ariko kubarongorwa namwe mu ntanakime kigoye byose birasobanutse Yakobo arandika mucete ciwe kugeza gatatu murongo wa mbere arandika ati ati bene data muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha murazi ko tuzocigwa urubanza ruruta izabandi tufashe inyigisho zavuye ku mana izo twahawe muri kino gihe turazi neza icyo tujejwe imbere y'Imana hariho abigisha bigisha batari kumwe n'Imana kandi bakigisha ibyo bishakiye ariko Imana yashize mu ishengero intumwa abavugishwa abungere abigisha n'abavuga butumwa kandi nimba turi mu bagize ishengero ry'Imana muri cyo gihe rero ayo mabango y'ubukozi ubwo bukozi buzogira icyo butubwiye budukangure kuri twebwe buzoba busigura icatumye Imana ibushiraho haranditswe kandi ko Imana yashyizeho ubwo bukozi kugira ngo butegure kugira ngo itegure abera kugira ngo itume bagira icyo bashoboye gushikako kubera iki dushimangira ku ibango ry'ubukozi ry'ubuvugishwa kubera iki duha agaciro inyigisho ziva ku mana si kubera ko tubishaka kandi si kugira ngo ntirutsitaze abantu ariko kugira ngo dushimangire ko Imana iri ku ruhande rw'ijambo ryayo kandi ko rikiri rizima n'uyu munsi kandi ko hatariho gusa abantu bavuga Imana uko bishakiye ariko ko ifise ibikoresho icamwo kugira ngo ibashe yo nyene kuvuga kandi twaramenye iryo tandukaniro kubw'ubuntu bw'Imana benshi barashobora kuvuga Imana buri muvuga butumwa buri muherezi buri muvuga butumwa umwe wese arashobora kuvuga ibyo ashaka ku mana ariko none ninde uwo Imana yo nyene ubwayo ishobora gucamwo ikavugana natwe aho niho ibintu bikomereye uko niko bimeze hano Paulo yaranditse kera aravuga arandika ngo ijambo ntimwajyakire nk'ijambo ry'umuntu ariko mwajyakirie nk'ijambo ry'Imana kandi niko liri abitezanuke ba Amerika cha kabiri murongo 23 nivyo nivyo vyo kumira ko muri kino muri no misi gutandukanya amajambo y'abantu n'amajambo y'Imana akenshi twarumvise kenshi ibintu nkivyo kandi kuva kera ku buryo tubifata nk'ahari jambo ry'Imana ariko ikintu cigishijwe cyane kigashimangirwa ko mu myaka majana ntigica gicika ubwo nk'ari jambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana niriri niryanditswe muri Bibiliya ibindi byose bisigaye bitegerezwa gusuzumwa hakoreshejwe umuco w'ijambo umwami azotugirira ubuntu ntankinga kugira ngo abantu babyakire neza hirya ejo twarasomye ijambo muri Bibiliya kandi mu bundi buryo novuga ko ryaje mu byumviro byanje ko akenshi byaravuzwe ko hari ibintu kumbura abantu badashobora kunesha ubwo nyene cyangwa ngo bashobore kubirengana ubwo nyene bikibashikira imbere yuko ndabasomera iryo jambo ngira ndababwire ndabasomera irindi riri muri Luka igice cya 12 umurongo wa 20. Luka 12 umurongo wa 20. Haranditswe ngo mazimana iramubwira iti wagipfuwe muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. Imana iramubwira iti wagipfuwe muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. Dino jambo ryarakoze ku mutima wanje. Umwami wacu yaravuze mu butumwa yigishije ku musozi, yaravuze ati umuntu abwira mugenzi we ngo wagipfuwe azobashikwe no gutabwa mu muriro wa Gehenomu. Matayo 5:2. Hano rero wenyine ubwiwe aravuga ngo ariko Imana ngo iramubwira iti wagipfuwe. Dusomye Matayo 5 ahavuga ibyo bintu hano ku murongo wa 22:22. Haravuga ngo ariko Jehova ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzo tuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucirwa kw'iteka. Uzo mutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehenomu. Ivyo nivyo umwami wacu yavuze mu butumwa yavugiye ku musozi, ivyo birazwi kw'isi yose. Haranditswe hano ku murongo wa 20 ngo ariko Imana iramubwira ati mazima inamubwira ati wagipfuwe muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. None ivyo wihitikiranije bizobivyande. 21 umuntu yishingurira ni kwamera atari umutunzi mu by'Imana. Narasomye ahantu banditse ngo umuntu ngo adafata amatungo yiwe ngo ayakoreshe mu by'Imana. Rero hariho abantu babayeho badahimbara Imana, bahimbara Imana mu majambo gusa, bahimbara Imana mu majambo gusa. Ariko nimurabe ivyo ari vyo hano muri Matayo 5 havugwa mwene so atari umuntu akora ibyo kugabitanya, atari umuntu ariko aramanuka gikuzimu, ariko havugwa mwene data muri Kristo, havugwa uwacunguwe atari kwa manuka ja ikuzimu ariko araduga. Ariko hano muri Luka 12 havugwa umuntu yabayeho yinezereza atigeze yiyumvira iby'Imana bizoba ngombwa yuko amanuka akamanuka ikuzimu. Uno munsi ubugingo bwawe urabwakwa. Umuntu nk'uyo yaba ari gipfu, nicyo gituma bashobora kumubwira muri ayo majambo. Hano haravugwa ngo reka nshimangire hano kuri ino jambo mwene data, kugira ngo mushobore kumenya ivyanditswe neza hano Matayo 5:22. Haravuga ngo ariko Jehova ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we mwene se azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Nimwibaze namwe gato ukuntu turakara cyane muri kino gihe, ukuntu tugiriranira umwikomo abantu bakivumbura, ukuntu durakarira bene data, ukuntu hari ibintu byinshi yamara tukaguma twirata ngo ubuntu bw'umwami. Ariko ahari ubuntu bw'umwami habaho n'imbabazi, kuko ijambo ubuntu risigura nyene ubuntu. Ahari ubuntu haba hariho n'imbabazi. Arabandanya akavuga ku murongo wa 22:22 akavuga ngo uzotuka mwene se ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucirwa kw'iteka. Uzo mutuka ati wagipfuwe we ashikiwe no gutaba azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehenomu. Murabona Imana niyo ifise ubwenge yonyene. Utizera abisomye ushobora kuvuga ngo hera abango hano ngo handitse ibi handitse nibi. ariko ikintu nyamukuru nugusoma neza uko byavuzwe kandi umuntu akabifata nkama kuko Imana ikeneye kutwigisha turashobora nk'akaroro gufata ijambo ivyagezwe tukaraba ibivugwa kuri icyo kintu byose nta muntu numwe musizu ashobora kuvuga ayo majambo yose ngo yavuge mu ijambo rimwe ariko Imana yirashobora kubikora. Hari ahantu handitswe ngo Kristo niwe ivyagezwe bishikirako Abaroma 10:4. Ahandi hantu aha ndiko ndaraba n'amaso yanjye hano haranditswe ngo 10:18 ngo ndabwira ukuri gushika ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke nakazatsa bizova kuvyagezwe gushitsaho bizoheraherezwa. Hanyuma twabandanya ku 19 kandi uzorenga ibyirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma yayandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi ariko uyitondera akayigisha uyo nawe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Matayo 5:19 hamwe nuguruye mu cete cyandikiwe abigaratia n'ahandi ntitwosubira kumenya aho dushira umutwe muri kano kanya yamara vyose nivyo ijana kwijana ariko ntibikwiye ko bose baba bigisha abantu nibihutire kuba bigisha icambere tubwirizwa kubanza kwigishwa n'Imana dutegerezwa kubanza guhabwa ijambo ry'Imana kandi byo ntibiva kuri twebwe ivyo biva ku mwami wenyene mutwabwiza nkuko bwanditswe na Yohana ku gice cya 6 haravugwa amajambo yo mu izina rya kera avuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya hano avugwa n'umwami wacu ku 45 haravugwa ibi bikurikira 6:45 haravugwa ngo mu majambo y'uwavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazabigishwe n'Imana wumvise ibya data akavyiga aza kuri jewe. Iyi ni inyigisho iva ku Mana si mu majambo gusa ariko dushikira Yesu Kristo duciye mu nyigisho ziva ku Mana niwe guhishurwa kw'Imana mu mubiri nama nabivuze Imana yavuze ice mu avugishwa n'Imana ariko wabonye Mose wumvise Aburahamu wabonye Petero kandi wabonye Paulo ariko wabonye Yesu Kristo amubonesheje amaso yasizwe amavuta n'Imana yabonye ijambo ryambaye umubiri yabonye Imana yishuye mu buryo bw'umuntu. Ibi bintu bivugwa bifise akahe kamaro? Yohana 6:85 haranditswe ngo bose bazabigishijwe n'Imana abumvise ibya data wese akavyiga aza kuri jewe. Iyi ni inyigisho iva ku Mana kugira ngo tuze kuri Yesu Kristo turongoregwe kuza kuri we ahari uguhishurirwa kuva ku Mana ego tuze uguhishurirwa kwa Yesu Kristo murashobora kwibagira izindi nyigisho zose zitaturongora zituzana kuri Kristo ariko zishaka kutujyana mu birere hejuru kandi dukurikiza izo nyigisho gusa ku iherezo mbega turabonamo Yesu Kristo dusangamwe iki dusangamwo iki ku iherezo zizo nyigisho? Icyo nicyo kibazo. Inyigisho yose iva ku Mana irongora umuntu imujyana kuri Yesu Kristo igaruka kuri we kandi igarutse kuri we ubuzima buvuye ku Mana buca bugaragara ukwiyuzuza n'Imana n'agakiza. Inyigisho y'Imana si ubumenyi bwo mu buryo bw'umubiri si ubumenyi budasanzwe inyigisho iva ku mana iturongo rituzana ahari kibanza cyacu no kuvuga iturongo rituzana kuri Yesu Kristo umwami wacu nico gituma nizera nakekeranya ko twagumye duhagaze neza mu nyigisho ziva ku mana ntitwirutse iburyo n'ibubamfu twiruka inyuma y'ibintu bidasanzwe kugira ngo ntiduhave dukoresha ijambo ibintu umuntu apfuye kwiyumvira gusa ariko twahagaze twaje imbere y'umwami kandi dukeneye kuguma mu nzu y'Imana tugumeho dushaka twebwe ubwacu kuba urusengero rw'Imana ururimwo isandugu isezerano abantu bikoreye muri bo bafise muri bo ijambo ry'Imana bajyakiriye bagarutse kuri Yesu Kristo ariwe jambo kandi ariwe ijambo rikomoka kuko byose biva kuri we kandi vyaremewe kubivyiwe nkuko twabivuze tuheje kubivuga byose bituruka kuri we kandi muri we byose niho bisozererwa nico gituma tudahagaciro nakamwe inyigisho ziva ku bantu zifise intumbero z'abantu nyene ariko duha agaciro inyigisho ziva ku mana kandi ntizihagarara ku muntu Imana yadukijijemwo oya ariko zirongora zijana umuntu kuri Yesu Kristo umwami wacu ntibihagarara ku muntu Imana yabikishije ko oya none vyagenze gute kuri Yohana mbega bavuga ibintu avyirabisha ko baraje kumuraba maze baramubaza baramubaza nimba yo bariwe ego ntanga kuko ibango ryo ry'ubukozi ntarindi ryasa naryo kijya gihe mutwabwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo nawaravyatura ntiyahisha ukure avyatura sijewe Kristo 21 baramubaza bati none se bimeze bite uri Eliya ati sindiwe mbega igishinga ntahe ciza nta murongo numwe muri Bibiliya ufise agaciro nk'uyu kubijanye n'isezerano rya nyuma rivuga ko Imana izorunga kuvugishwa n'Imana Eliya imbere y'uko wa munsi uhambaye uteye ubwoba w'Uhoraho ushika umeze nk'uyu murongo duhejeje gusoma baramubaje bati uri Eliya arijura ati oya sindiwe mbega yarabeshe cyangwa yavuze ukuri biroroshe ko abantu bavuga iyo baciye kubiri n'ivy'Imana none inyigisho iva ku Mana iri hehe ntiri hanze y'ijambo ariko iri mu ijambo atari guhagarara ku murongo umwe gusa wo muri Bibiliya ariko umuntu agafata igishinga ntaye muri rusange igishinga ntaye kivyanditswe vyera muri rusange wari we wese na wa mugwanditsi aza gufata umurongo wo muri Bibiliya akavuga ati mwami haranditswe ko azokuragiza abamarayika biwe bakuramire mu maboko yabo kugira ngo ntutsitare kwibuye Matayo 4:6 si kirenge cyabwirirwa gutsitara ariko iyo umwami aza gusimba ntankeka ko umubiri wose wiwe wari kugira ingorane umwanzi arashobora gufata imirongo yo muri Bibiliya atoroya hana hariya akayikura mu nsiguro yayo maze akayinjiza rero amadidane madidane menshi ariko Imana ishobora byose yarungitse abakozi bayo n'abavugishwa nayo arongora akanwa kabo aha intumbera amajambo yabo maze bacha bayavuga mu izina ry'Uhoraho kandi niko bimeze gushika muri no minsi kandi igihe mwene Adamu namu yasenga muri bumwe mu butumwa yavuze akavuga ati Mana nuno munsi uracyari ya Mana nyene yafunza akanwa k'intambwe igihe Daniyeli yateregwayo ati funga kanwa kanje nini byashika ngashaka kuvuga ikintu utashaka ko mvuga Ese kuntu umugabo yaraciye bugufi ariko ibi binakaba yabifashe nkama ati funga umunwa wanje ni nabangiye kuvuga ikintu kitagororotse imbere yawe ku kibazo yabajijwe ngo uri Eliya Yohana yishuye ati sindiwe ati uri wa muvugishwa n'Imana arishuye ati oya sindiwe yari uvugishwa n'Imana ariko ntiyari wa muvugishwa Mose yavuga ngo Imana izobahagurukiriza hagati muri mwebwe uvugishwa n'Imana nkanje gusubira mu byagize 18:15 yari yatahuye neza ikibazo kandi yacishuye neza cyane hanyuma haranditswe hano mu Yohana igice mbere 12:2 bacyo baramubaza bati none urinde ngo tujye kwishura badutumye kuri wewe wivuga ute kuri wewe wivuga ute 23 ati ndijwe igyusemera mu bugaragwa ati ni mugorore inzira yuhoraho nkuko avugishwa n'Imana Yesaya yavuze Yesaya 40:43 ese kuna livyiza yarazi ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri n'ibindi n'ibindi ati ibi ntibindaba ariko ntiyagidisoni zo kwishura ati ego igihe bamubaza bati urinde yaciye yishimikiza ijambo ryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya bakundwa turi mu gihe kimeze nk'ikinyene nimba ibintu byaravuzwe neza mu mvugo itomoye ibintu byabaye kiriya gihe bihuje n'ijambo ry'Imana sukugira ngo dushire imbere umuntu ariko nkuko byanditswe hano ngo nimutegure inzira y'Uhoraho musenera Imana yacu inzira y'iroro mu bwera nyangwe ibyo bintu nyene byarabaye mwibango ry'ubukozi ryanyuma ibango ry'ubukozi ry'uvugishwa Imana yatanze ico gihe abantu ntibifatanije na Yohana ariko bakurikira umwami yarashobora kwerekana umukiza akamutunga urutoke maze akavuga ati nguyu umwagazi w'intama ukuraho ivyaha icyaca bari mwisi bakundwa twifashe tukabizana mu gihe cyacu ibyo birafite cyo bisigura kuri wewe no kuri jewe ica mbere twarumvise ibintu tubitahujwe n'Imana kubw'ijambo ibyari byarasezeranywe byose kwa kino gihe kandi twabihawe bitomoye iyo havugwa iby'umwami wacu n'ibyo kugaruka kwiwe ibyo byose twarabihawe kigira gatatu umuntu Imana yakoresheje cyane cyane ntiyagize isoni zo kwerekana iryo jambo ryamuraba ntiyagize isoni zo kwerekana ijambo ryamuraba kandi yongera bishimangira haba mu bavugishwe n'Imana Maraki haba mu byahishuriwe Yohana igice cy'17 cyangwa mu yindi mirongo muri Bibiliya ibyo bintu byarashimangiwe ko ivyo byose byabaye kugira ngo ivyanditswe bishike kandi abo bose bigishwe n'Imana baze kuri Yesu Kristo niyo ntumbero nyakuri y'inyigisho ziva ku Mana ibituma abantu bakurikira abandi bantu no kurwana ishaka ryabo no kubakondorera inyuma biba byamaze guta intumbero umuntu yigishijwe n'Imana arabona Yesu Kristo kandi araza kuri we kandi azokumva byose mu bijanye n'ivyasezeranywe mu ijambo azizeresha umutima we wose kandi libe rizima mu buzima bwiwe Imana iduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwayo amen ndagushimiye bivuye ku mutima kugubuntu bwawe atako umuntu yo buvuga kubw'ubwizigirwa bwawe kubw'imbabazi zawe kubw'amajambo yawe kubw'igikorwa cawe mwami kubw'ivyo wakoze vyose Twese hamwe turagushimiye kubona waratugumije mu buntu bwawe no mu ijambo ryawe. Twese hamwe turishize mu maboko yawe nk'urusengero rw'Imana. Nk'urusengero rw'Imana, nk'ishengero ry'umwami. Ijambo ryawe nirishigwe muri twebwe, kandi uzanane na mwemu wawe urigire rizima, kugira ngo ntabari twebwe tugire icyo dukoze, ariko ubushobozi bwawe abari bwo butuma ijambo ryawe riba rizima muri twebwe, kandi buryemeze kwa rukuri. Mwami turasengeye abo bose batashoboye kuba hano, turasengeye abo bose bashwiragiye bari ahantu bashwiragiriye. Hezagira umuryango wa Mwenda Schmidt iyo bari muri Autriche, hezagira Mwenda n'abashiki bacu bari hariya Mwami, hezagira bari mu Buswise, hezagira bari mu Buraya bwose no mu isi yose. Mana ukwizigirwa, Mana ukizigirwa, turindiriye yuko wishingira intahe yuko uri muzima. Waraduhaye amasezerano kandi uzoyashitsa. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen.